Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu myaka iheze iserukirwa ry'umukenyezi mu bibanza vya politike ryarateye rije imbere akaroro nko mu nama nshingamateka mu mwaka w'2015 abakenyezi bari baserukiye ku bice 23 kwijana mu mwaka w'2020 bashika ku bice 36 kwijana muri kino gihe bakaba baharugwa mu bice 39 kwijana nkuko ivyo bitigiri tubisanga mu vyegeranyo vy'amashirahamwe y'abakenyezi. Nonabo bakenyezi batowe biciye mu matora uruhara rwabo goba rungana gute mu bijanye no guteza imbere umukenyezi na cyane cyane umukenyezi mwirimizi. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekezo rya gatandatu ntwarane umwaka w'2021 mukagishikirizwa na Jean Bertrand Ndakuriyo Kazi. Kuva hashizweho inzego nshasha z'igihugu ingingo zitari zike zarafashwe n'abakenyezi bari mu nzego no mu ntwaro, yamara hari zimwe amashirahamwe y'abakenyezi afata nk'izikinyiza umukenyezi zikamwaka n'agaciro yari afise. Thierry Bigirindavyo wa Televiziyo Renaissance aratwibutsa zimwe muri izo ngingo.
Ingingo iherutse gufatwa vuba n'umukenyezi ari mu ntwaro yafashwe nk'izikinyiza abakenyezi n'abigeme n'amashirahamwe haranira iterambere ry'abakenyezi ni yo kuwa gatanu munyonyo umwaka w'2020 aho umupfasoni Mamerite Birukundi aramutswa komine Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu yafata ingingo ko kuva iryo genekerezo ata mukenyezi n'umwe yemerewe kurenza gesaza 2 z'ijoro atarashika mu rugo. Imbere yaho gato umukenyezi Maria Chantal Nduwayezu asanzwe ari umustantere wa komine Gishubi intara ya Gitega yari yafashe ingingo nk'iyo ibuze umwigeme wese wo muri komine arongoye kurenza isaha imwe y'ijoro atarashika mu rugo iwabo. Umukenyezi nawe kikazira ko yorenza isaha imwe y'ijoro akiri mu bunywero kiretse ari kumwe n'umugabo wiwe uzohirahira akabirenga ko nawe agatanga amande y'amafaranga 10,000 y'amarundi. Umufaso ni umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha ndayishimiye mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'2020 mikoranire ry'abakenyezi b'imboneza yarakuriye inkoni ku gishitsi amashirahamwe aharanira ko umugabo n'umugore bunganya uburenganzira mu rugo. Angeline Ndayishimiye yabwiye atajya umunwa ati mu Burundi ntibizopfa bibaye abarundi kazi mukunde mwemere muzokwame muganzwa mu rugo nuko vyamye hambere hose
kubijyanye no kungana kubitsina naho bizokwigera biba naho byigeze biba kandi ntibizokwigera biboneka. Nagira ndabahe akarorero urazofata wicaye iruhande y'umugabo wuguruye n'amazi akunaniye yaba atari n'umugabo wawe ubanza kumuhagwa kugururire kubera iki wataye kugira ugura iryo cupa ako n'akaroro gatoyi kerekana ko ibintu byo kungana abagabo n'abagore banza muvyibagire mu gihugu cy'u Burundi ibyo ntawe bizokwigira biba tuzanye ibyo kungana kw'abagabo n'abagore niho kutubahana bitangurira
mu rugo mutegeza kuba chini ya urinzi
aho se amashirahamwe aranira gateka k'abakenyezi yaguma yiyamiriza izo ngingo yafata ko zije gusubiza inyuma intambwe bari bageze ko mu guharanira gateka k'umukenyezi.
Bamwe mu bakenyezi birimizi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA babona ko haba yakarusho kaboneka mu bijanye n'iterambere ry'agateka k'umukenyezi ivyo navyo bakabikesha abandi bakenyezi batowe mu nzego
cyane no mu mabi akorerwa mu ngo n'imiryango usanga cyane cyane ari nk'aho hotera abakenyezi aho ushobora gusanga umugabo yibona amatungo y'umuryango agata umugore n'abana mu nzu akagera gushinga urundi rugo hirya abakenyezi bari mu nzego baca baje imbere yaba abakenyezi bandi birimizi bato bato bagaca bahagurusha harimo bakagenza gusambura urwo rugo urundi rushinzwe ofete abakenyezi bari mu nzego zo hejuru ivyo hasi ngo ntibaraba abakenyezi tubona cane bakora n'abatowe ku mitumba aho aho nagize imana abakenyezi kuba mu mitumba baca baje imbere y'abandi
n'abakuru b'imitumba nk'uko indimwo irimwo imitumba 30 n'inzizi abo bakenyezi batatu bonyine abacef de zone na mukenyezi n'umwe dufitemo n'ukuri ntacyo babafasha kuko ntacyo babafasha ni uko bari bakeya ego mu gihe babaye benshi bomenya abakenyezi ibyo bifuza bakabavugira imbere ku ndongozi zirakuriye
Uwe mudamu aladufasa chani na jie uglandu ya nafashiti. Aji mwzee gwari ya mgipoli si mwzee napo. Na lele ngea nitwe mwurugo. Hama alamu ure nga jile uka anki. Walansu likutu anki. Ala wakumbuka kakamu mbiriza kuja lisaamu. Nisanzwe umu papa. Ale ngea nitu mwgole sanga ngea nitu mwana. Ala wafashiti. Ali kumurongo prema jeo. Na havida kufura ngo tosizwa waga wosha anki. Mugawo ulu mkenye zinukuli. Atateka kumu mkenye zinukuli. Ala kuki laki umana. Nava fitime kurela nina. Anima nina umana. Na kumuwele jigufa. Kufumumiru kana hama. Aki turutunga ane kutuo. Afiki ule ngea nzila mugawo. Nuri nda kumukumeletu.
Katerine Mabobori yahoze ari umushinga mateka aremeza ko hari intambwe nini imaze gushikwa ko mu iterambere ry'umukenyezi ariko akavunira kagoha abakenyezi bafata ingingo kumenya amategeko akingira umukenyezi no kuyisunga iminsi yose mu ngingo bafata kugira nibaze bica ico bokijije kubera kutamenya
nimba paragiye haraba akarusho mukungene agateka ko umukenyezi kagiye karatera imbere nukubera hagiye harabaho abakenyezi bimboneza abakenyezi bavuga ati nyabu nangaha haragahaze kokosorwa mu mategeko kokosorwa mu mibereho hanyuma hakaza harafatwa ingingo kugira ngo agateka ko umukenyezi gatera imbere ico twagwanirira cyane cyane nuko ibyo twashitse ko bidasubira inyuma urumva rero iyo agateka ka muntu gahungabanye muri sangi na kumukedi nye zikara kuhunga wani niho muumva haza mngi vya vjuhugu hoho tegwa niho haza mngi vya vjuhugu fatu kwa kunguvu haba nubaka wigwiza nubusa kuwera muliru sangi vini vitameze neza na we ibi mngere keye akabura na wivugira kuko na bandi kumbure kubari nguko nyene ni vjiza kukumbure mkenye zia shobora guhagara lila ibijanye na karanga mungabo iyufashe ingingo ifataba mngeni ifataya abandi aho uguliku urarengera karimbi abakenyezi kuko amategeko yose yategereza kubahiriza n'abantu bose ego hari abakenyezi bari mu nzego kubera baciye mu migambwe kubera kumbure biza amashuri mugaba kumbure ibijanye n'agateka ku mukenyezi batigeze babikurikirana cyane su kubera yuko uri mu ka president canke mu ka premier ministre canke wabaye mu nshinga amateka canke wabaye mushikira nganje ku uwo munsi ucurarumenya amategeko agenga abakenyezi aha rero ico no bahanura nuko byukuri niyo bagiye kuvuga ikintu ku maradio canke ku mateleviziyo canke bagiye kugira amanama bo banza bakamenya amategeko bagiye gukorera ko ariya iyo kugira ntibahave basanga bariko baravuga igihushanye n'amategeko y'igihugu
Muri yumviye kwa gateka k'umukenyezi kisunga agateka kazina muntu muri rusangi iyo nterano y'umupfasoni Catherine Mabobori niciye isozere kigabane ku isoko cyo kuri uno munsi besange na kwirinje nariko nakibashikiriza ndabahisango ku munsi wa gatandatu za mukindi kiganiro nk'iki
cyari kiganiro ku isoko.